Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Bamaze amezi arenga atandatu bakoresha itongo batijwe n'ikigo Maison Shalom mu karere ka Bugesera kari mu ntara y'Ubuseruko y'u Rwanda. Impunzi z'abarundi bari kumwe n'abanyagihugu b'u Rwanda, iryo tongo gihe gitari zirenga zine baririmamwo cyane cyane ibigori, ibitoke bakanahororera. Baraye baronse umwimbu wabo wa mbere w'ibigori, urunani rw'ibimenyesha makuru nago rurabagendera. Ingene ibikorwa vyabo bitunganije hamwe n'umwimbu baronse ni bimwe mu vyo dushimikira ko mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa 20 ruhuhuma mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze mu kigabane ku isoko, koperative Giriteka niyo yarayitanguye kwimbura ibigori kuri uwa kane mu mirima iherereye muri segiteri Nyamata ne mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance niho yarari.
Ushitse ku musozi Murambi uri mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, neza na neza ku kilometero 3 uvuye mu gisagara cha Nyamata, hari itongo rihimbaye kuraba ridasa n'ayandi mu yo bihereranye. Iryo tongo ry'amahegitari 4 n'igice ryambaye hanini umurima mwiza cyane w'ibigori, ikivi kinini c'ivyamwa vy'imyembe, ikivi c'intore, be n'ikivi c'ibitoke ubona ko bikoreye neza. Muri iryo tongo harimo n'indaro yubatse kijambere irimo inkoko zishika igihumbi, hamwe kandi n'indi ndaro irimo ingurube zirenga 50. Ivyo byose ni vya koperative Giriteka ihurikiyemwo abarundi b'impunzi hamwe n'abanyarwanda ba mu murenge wa Nyamata. Uno munsi barageze ku ntambwe. Umukenyezi w'umurundi kazi yari yitabiriye ibikorwa byo kwimbura ibigori bejeje.
Twaragiye hamwe n'abanyarwanda rero turagira ayo mahugurwa, tubona gutangura umushinga wacu. Dufise ibigori, dufise ingurube, dufise inkoko, bizatugirira akamaro cyane rwose, kuko nta muntu arima atimbura tibaza ko azokwimbura, nta muntu yorora atazi yuko azogirirwa akamaro n'ivyo yoroye.
Uwimana Rachele umunyarwandakazi ari muri koperative Giriteka ati abo barundi bari kumwe bakiranye ugweze n'abanyarwanda kuko basanze basangiye imigambi.
Mbese abarundi ni kimwe n'abanyarwanda, twabakiranye ibyishimo, ahubwo baje ari n'abantu beza, duhuje mu bitekerezo mu bikorwa byacu turahuje, ahubwo koperative yacu izakomeze idushyigashyige dushyigikire kugeza igihe natwe twabona uko tugeze iterambere tugeze hejuru.
Koperative Giriteka icatumye igira higeze nuko ihurikiyemo abantu bahora mu bice bitandukanye by'ubuzima bakiri mu gihugu cy'u Burundi. Bamaze gushika mu buhungiro bagahuriza ku cyiyumviro cyo gukura amaboko mu mpuzu, bagakora kugira bashobore gutunga imiryango yabo. Hagorimana Jean Paul arongoye koperative Giriteka ni wabitwiganira.
I Burundi twavuye mu mice itandukanye y'ubuzima y'ubuzi. Benshi bavuye mu miji, harabavuye mu ntara hagati, ariko aho tugereye ino twarabonye yuko duterezwa kubaho dukoze. Twarageze ino wari umuganga aremera korora, wari umwubatsi araza akadufasha turubaka. Twese rero twasohoye amaboko turiye izo tahora dukora kugira dushobore kubaho. Ubu rero turiko turavugana, tubugiye gukwiza imyaka 6 mu buhungiro. Dufise abana biga kandi biga neza, dufise imiryango yacu, turivuza, turabaho, nukubera twasohoye amaboko tugakora.
Koperative Giriteka igizwe n'abantu 120, abarundi b'impunzi 84, hamwe n'abanyarwanda 36. Kugira ishobore gutangura yafashwe mu mugongo n'ikigo Maison Shalom. Abanywanyi bayo nabo barakura amaboko mu mpuzu barakora.
Itongo koperative Giriteka iri kurimburamo ibigori rifise uburinganire bwa hegitari 4 n'igice. Abo barundi b'impunzi hamwe n'abanyagihugu b'u Rwanda biteze kuzokwimbura yose hamwe amatoni arenga 20 y'ibigori. Wilhelmine Wibereho arongoye igisata kijejwe gufasha abafise imigambi mito mito mu kigo Shalom, avuga ko kuva mu 18 mu mwaka uheze w'2020 iryo tongo Maison Shalom yaritijwe ku buntu n'umugiraneza mu kiringo cy'imyaka 5.
Rero Maison Shalom ironse iryo tongo yace yumvira yuko abo bantu bose bipfuza ico bakora, na cane cane urumva bakunda ibijanye n'uburimi n'ubworozi, ko yobaronsa yaba ubumenyi canke uburyo kugira ngo bave mu nzu baronke ico bakora hama baze baronke umwimbu bashobore kwibeshaho bashobore kubeshaho imiryango yabo.
Kuri mikro ya Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba, Wilerme wibereho avuga kandi ko gukorera hamwe bisumba kwikorana urumwe.
Hariho nk'ikintu kijanye no gusangira ubumenyi. Kuko kenshi hari gihusanga umwe ugasanga uyu afise ubumenyi muri iki, wundi afise mu kiriya, wundi afise muri iki. Iyo rero ubwo bumenyi butandukanye bushoboye kuja hamwe birafasha cyane, ugasanga nk'ubunye umuntu wari umwe hari ibyo ufise n'ivyo mugabo hariyo n'ibindi udafise, ugasanga rero ibyo bintu uri kurakora ntibiriko bigenda neza nk'uko wavyifuza kubera hari ikintu ubuze. Mugihe rero mugiye hamwe n'abandi novuga mu gifaransa muba complementaire, murasabikanya hanyuma bikaca binabafasha umugambi wanyu ukagira ingufu ukagenda neza. Nk'ubu mu bikorwa muri imigambi isanga isaba ibintu by'ingufu nk'iby'uburimyi, ibintu by'ubworozi, murashira hamwe ingufu mukanagabura n'ibikorwa. Hanyuma kandi ikindi maze kubona iyo abantu ariko bakorera hamwe, iyo habonetse ubufasha yaba kubijanye n'ubumenyi canke impanuro abantu bashobora kubaha canke uburyo, kenshi biroroha kuruta gufasha umuntu yirebanga ari wenyine. Yego, kandi biranoroha bagira na adresse, biroroha cyane kubaronka kurushaho usanga umuntu ari hirya wenyine.
Wilerme wibereho ahanura ariko ko imbere yo kuja hamwe bisaba ko impunzi z'abarundi zifasha iyo ngingo zibanza kwihweza ko zumva kumwe intumbero y'umugambi zishize imbere, kuko ngo bitagenze uko ucyo usanga koperative cyangwa ishira hamwe bitamaze na kabiri. Ikigabane ku isoko akaba ari no ngaha kigaruki Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza, ndabashimiye nongera ndabike banura naho buta.
Cari kiganiro kwisoko.